kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Dusangira ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze Etienne.
Ikiganiro dusangira ijambo cy'umunsi twatumiye abashinjantahe bakurikirane hafi ikibazo cyo mu Gatumba n'imyuzurire yahabaye ingingo yafashwe n'abanyagihugu bava muri iyo ntara yo gutangira gusanura ikiraro bavuga ko kishobora kuvamo intambamyi, ariko tukaba tuzi kandi ko hariho n'ikete ry'umushanji w'intwari hagati n'abanyene yanditse asaba buramatari guhagarika ibyo bikorwa by'abanyagihugu cyane cyane bava mu Gatumba hamwe nabo bakorana. Uyu munsi rero mu kiganiro tugiye gusubira kwiheza cyo kibazo, tukaba turi kumwe na imvukira za Gatumba hamwe n'umushinjantahe akurikiranye hafi cyo kibazo. Turi kumwe na Julien Nimbona imvukira yo mu Gatumba, tukaba turi kumwe kandi na Akimana Pascal Calvin aserukira imvukira za zone Gatumba ziba mu mahanga. Turi kumwe kandi n'umushinjantahe Eric Nsengimana umukuru w'ishyirahamwe ry'urwaruka nyafurika AJAP Africaine. Mwaramutse bashinjantahe mwese, turi kumwe.
Ndabaye yambu nyakubahwa umumenyeshamakuru Frederic Nkundikije, twebwe aho duherereye muri Amerika tubona bwakeye neza Imana, turakengurukira rero kandi tukagukengurukira nawe ko uduhaye akanya kugira ngo dushobore guterera ibyumviro ku bijyanye n'aho tuvuka n'aho turi mu mahanga twebwe, ariko dukurikirana cyane hagufi ibi biberaga iwacu mu Gatumba. Murakoze rero kuri kino kiganiro mwatunganije.
Wakoze kwitaba ikiganiro.
Yegujye nitwa Nimbona mu Gatumba mbukira kana umuntu akurikirana hafi ibikorwa byo kuzibira muzurire bikoreshejwe imashini, ibikorwa twafashijemo n'abavukanyi bacu ba diaspora bari mu mahanga.
Murasha kutubwira ibyo bikorwa ivyavye muri iki gihe, reka tutangure kwimwebwe nyene mu shirankahe Nimbona Julien.
Murakoze kumwe jambo nk'uko mumpaye jambo. Twebwe mu Gatumba kubera imyuzurire ya Rusizi tubayeho nabi cyane, nabi rwose. Uri mwaka turakwagwa n'imyuzurire, amazi akaja ku nkombe za Rusizi kubera imvura nyinshi, ibyacu bikamerwa nabi, inzu zigakomoka, imirima igatwagwa, reka abantu tukamerwa nabi cyane. Hanyuma kimazemo hafi imyaka 4-5 niho abavukanyi bacu ba diaspora batonera ikigongwe babonye uko tubayeho, twama turi mu ntekera buri gihe baraturubaza kikoshora twe imifuko wazi ibyo imifuko byaranse tariko tworonka imfashanyo y'imashini no kuri tukogerageza batugeza tukazibira na rejyanye n'icyubahiro mukuru yivuga ati tuteze imbere iwacu mazone yacu makumine yacu tukogerageza niho bantu dushaka bakatubaza ko bishobora kurongera imashini atego cyane turayironda turayironka bahitangira amafaranga tuca turatangura ibikorwa kandi byiza cyane. Abanyagihugu barajyoka cyane, barakoma amashyi, barasenga, baranezerwa, eka uraba umunsi mukuru mu karere ka Gatumba neza cyane. Hanyuma amazi yarabwiye yari yaranse gukamba kandi ari muci, imashini imaze kubitanga ndibuka itariki, itariki 8 z'ukw'8 zari n'isaha 8 nyine, kuvuga Imana ikora ari igitangaza cyane. Itariki 8 z'ukw'8 isaha 8 ni igipawa cya mbere amazi yashaziba mu Gatumba aho yahoraca.
Eric Sengimana, ivyo bikorwa vy'abanyagihova mu Gatumba bimvukira za Gatumba hamwe n'abafasha baba mahanga, mubibona gute?
Ivyo bikorwa ica mbere turabishima ko kugira ico terere yavuka, kugira bene wanyu babeho neza, ni igikorwa ciza cane kuwitanga kugira ngo kugira ushobora gukingira isi ni ibintu byiza cyane ariko icyo tutashimyemo ni uko batabicishije mu nzira bitekerezwa gucamo kugira ngo bishobore gukorwa hisunzwe amategeko ndetse hisunzwe n'ubuhinga bukenewe kugira ngo ibyo bikorwa bishobore gukorwa kuko burya mu gukora ibintu bisaba inzira bitekerezwa gucamo nicyo gituma ubona ibwirizwa shingiro ndetse n'ayandi mabwirizwa abikomoka ko asaba ko abantu kugira bakora ikintu bategerezwa guca mu mashyirahamwe mu makoperative bategerezwa guca muri leta bategerezwa guca mu nzego zitandukanye zemewe n'amategeko ni kugira ngo ibyo bikorwa bishobore gufata umurongo byisunze amategeko kandi biri kordone kandi byinjira muri programme ya leta uwo turi mu kintu bita budget programme ni ukuvuga uzanye amafaranga mu iterambere ry'igihugu ni ukuraba ko icyo kintu uzanye mo ayo mafaranga kiba cyarateganijwe muri iyo komine kuko izokorwamo kuko uyazanye kitari previ no kuvuga ko ayo mahera acaza gutera inflation kubera ntabari mu mahera yategekanijwe muri ako karere rero muri bikorwa bakoze turabishima nuko batarose umuntu ababwira uko bitegerezwa kubabwira bashobore kubikora nayo ku mutima wo kubikora no guterera ivyo turabishima cyane
Kimana Pascal muri mvukira ya Gatumba ariko muba muri leta zunze ubumwe za Amerika icyo kibazo mushika nta Eric ashikirije ko ivyo bikorwa byari eka uyu mugambi wari kubanza dukumenyeshwa leta ikagira icyo bivuze ko mu bibuga kwiga
Ubwambere turagushimiye mu bimenyesha makuru batunganije kino kiganiro hanyuma ndakengurukiye abatumire batumiye muri kino kiganiro hanyuma nashaka nkeza abanyagatumba bose naho bahitiwe mu bibazo bikomeye by'umuzure batigeze bahengeshanya na ntaryo guhagarara mu bibazo barimwo kugira bakingire bikingire Gatumba ikibazo cy'amazi rero abatera jewe ndakigereranya n'umuntu akomeretse iyo umuntu akomeretse akaba ariko anavirirana amaraso imbere y'uko aja canke ajanwa ku bitaro canke ku ivuriro riri hafi ikintu abantu bakora ni ukubanza kuzibira arya amaraso aba ariko arameneka bagashyiraho pasma canke band kugira arya amaraso areke kuguma ashunshuka ibyo abanyagihugu bo mu Gatumba bakoze kwari ukwihutira kuzibira n'ingoga bwango ayo mazi batera mu kurindira yuko leta ngiye leta nkozi nk'uko ibivuga iza kubatorera umuti urama ari umuti wo kuko babuzabo barakora ibyabo neza rero ndawushanye gatoya na mwene data ngaha mvuze ati ibyo byose ntibakurikije amategeko bari kurindira bakamenya ingene babikora mu giswahili bakoresha ijambo kuba na utaratibu rero nibaza ko Nyagatumba babikoze kuko ubwambere imbere y'uko bandika n'ibyo kete cyangwa bashikira mu bushikiranganji bategerezwa kuba bariko barasurvivinga bafise aho baba cyangwa bafise uburaruhura mu kuri icyo gihe nanditse icyo bita navuze ati bandage solution gushyiraho nka band rero ibyo bakoze byari bitunganye neza kwari ukuzibira niko babyirirana rero iyi leta kubera ko baci bazibira kugira y'amazi nagiranije n'amaraso yariko araseseka y'amazi yabatera akazi agahera na muri uno mwanya ntabanayekija kubikata ubwo rero leta n'abayifasha baze bakiga ukuntu batunganya iryo digi atamunye Gatumba ariko arahwera atamunye Gatumba ariko aricwa n'amazi mabi cyangwa n'indwara ziterwa n'amazi mabi azananye muri Rusizi atamunye Gatumba ariko aratura turava mu rwiwe ibyo byamaze guhagarara icyo gihe leta rero kirombe gufatira ikavuga ati reka turagukora tukubikora ibyo mu bisanzwe ni leta ari kubikora ariko leta aho gukora ibyo igejejwe yihutiye kuza kumirasa bene igihugu aribyo byanatubabaje twebwe imvukira za Gatumba tuba mu mahanga ni nko kuvuga ko yirukanye abanyagatumba kuko urabona bamwe yabatwaye mu bimbi naho batabikunda mu bimbi twaraterereje dusanga iyo bagiye bamwe siyo bakiri kuko ntantu hagoye bamwe bariko baragaruka mu Gatumba canke n'abandi bagiye gusendera mu yindi mihati rero mwene wacu yavuze uko imbono yiwe twebwe turi abantu dukurikiza amategeko twebwe turi abantu dukunda igihugu twisunga amategeko twisunga ibwirizwa shingiro ni nacyo gituma no makete twandikiye abashikiranganji babijejwe kwari kubabwira ati nimuze nyabona rero mushigikire kino gikorwa turazi ko leta ibi
ihangayikishijwe n'ibintu byinshi kuvuza abana
ego mushya ntaye akimana tukivuga kuri makete hari kete umushyanji ajejwe ntari hagati yandikiye buramatari wa Bujumbura amusaba ko ivyo bikorwa byatangwe nabo banyagihu bo mu gatumba bihagarikwa iryo kete mwebwe murivuga kwiye
iryo kete umushikiranganje nibaza yuko adafise amakuru atomoye kuko ubwa mbere nta rugo yagiye kuri terengwaje kuraba aho hantu umva afise abantu bamuhamaye amakuru babaye formateur agakorera kuri ayo makuru ariko byiza nuko yari gushika kuri tere ni ukuvuga ku rubuga akaronka amakuru meza iryo kete twebwe twibaza yuko ari kete yanditse adafise amakuru atomoye hanyuma nta nubwo byanatubabaje cyane kuko twabonye yuko ari afise amakuru adakwiye twamusaba rero yuko ahubwo yoza karaba ibikorwa abo benegihugu bakoze mu kuzibira hanyuma banamuhamagaye washaka abanyagihugu bahamagara umushikiranganji inshuro nyinshi kugira agende avugane n'abenegihugu abona abenegihugu barongoye birandabamaje kubona umushikiranganji afatira ingingo mu biro atagenda kubiterwa arabe uko abenegihugu babayeho tubwire iryo kete ntiryaduteye ubwoba kandi ntiryadutangaje kuko niko abategetsi bamwe usanga bagura umwanya wo kuja gukora ibikorwa bajejwe kuri tera
Eric Nsengimana iryo kete y'umushikiranganji ajejwe intwaro hagati kuri buramatari ikete rimusaba guhagarika ivyo bikorwa vy'abanyagihugu cane cane ivyo bavuga ko ari ligue bariko baragira ku kiraro mubona gute iryo kete umushikiranganji ajejwe intwaro hagati yandikiye buramatari amusaba guhagarika ivyo bikorwa biriko birabera kuri ico kiraro
icambere imbere yuko mvuga ku ikete umushikiranganji yanditse n'ukubanza gutahura ikintu kimwe kandi nk'abarundi twese dutegereza gutahura ikintu kimwe ko nuwo ariko aravuga atege mutse akora ku kazi akora muri Amerika na konzi mugabo ntashobora gukora ikintu kitari kuri programme ya institution akoreramo rero leta y'u Burundi irafise programme ibikoreramo ikagira ni na priorite ikanaliza n'ivyo itegereza gukora no kuvuga ikintu cyose uza uje gukora kitari kuri uwo mugambi leta yateguye cyangwa yatekanije ni kuvuga ko icyo kintu ntigishobora kwinjiramo kiba kije nk'ikije kugira robelio cyangwa sabotage abategetsi batandukanye yavuze ngo ntibagiye kuri tere ariko kuva umwuzure ujaho abategetsi batandukanye baragiyeho baragira amanalize barashiraho abahinga abahinga baravuga no kuri televiziyo nasiyonali atahora amazi ariko arahigarurira
Julien Nimbona ibikorwa abanyagihugu ariko barakorera aho mu gatumba abanyagatumba ariko bakorera ngaho kuri ico kiraro vyo bimeze nka sabotage canke rebellion nkuko umushikira nta Eric abivuze
yo kwizigira ko kuzira nibaza ko atari sabotage nkuko bikabyiyumviye canke bivuze rebellion n'ubugumutsi twenshora kuvuga na leta leta yaduhaye uburenganzira hanyuma tubona ko tunaniwe n'imifuko turonka imfashanyo y'imashini ntitwari kureka rero kuyigwanako kandi tubikora leta itubona abategetsi baratubona kandi bamwe baradushingira ibyo byigwa avuga sinzi ibyo byigwa uwo yaje kubikora uwo ari we naho yabikoreye iterambere ryose rikogwa icyo bisi iterambere cyose kije gukogwa abenegihugu babaho hantu batagishijwe inama iterambere ryabo twebwe tubibanzemo imyaka ishirenga ine itanu turatubona nihiri niwo umubyeyi wacu uyu mwaka bicaye umurengera tubona umuntu uko umushingane Pascal yabivuze iyo umuntu akomeretse imbere ya byose ubanza kumvuga uruguma niyo avunitse umuntu ubanza gufata nyine irya gufayida kirimuka rwose birenze bimushyira mu bitaro twerere ni uko kumurira umuntu yibera ahantu heza cyanke ari muri ba bandi tutarinjwe bafatanije mu kutagomba gakiba kwibaho n'abanyagatumba kumbure nayagomye kaba ku murongo ni ibikorwa byiza haraje abategetsi abategetsi nyine bajejwe kurwanya umwuzurira kuko turabikora imashinari yiri baradushigikira haraza abatekinisiye abainjeniyeri baradushigikira atahubwo leta yari ikwiye kumwa umukono ibikorwa nyine igashigikira abenegihugu bibakorakora cyo bagomba kuvuga iryo kete mbere y'umushikiranganji yajyanitse twese usa nuko nubwo habaye kubura amazutu tuba twarahejeje umugambi wacu kera kuko barabishimagiza uretse umugwi tutazi uwo ariwo wagiye kubwira umushikiranganji atanashika ni kubitera nukuri uyu niko cyagenda Eric kwari kubwira byumve nimba ari we ashyira amakuru umbere umushikiranganji atagoma gatumba nabene yo bayibamwo amenye agira makuru adaravuga cyakabiri umushiranga anji ko bya leta ajijwe iyo bako yarashitse hijya yeje kumuntu wa mbere n'amatara ukandi arashika aravuga ati nukuri abyara cyuma ndabakeje kubona mu kominduru ikiraro kugoma tumerwe na kibo kiratwagwa ndabakeje ndabashimiye cyewe ndumwejire arambo kubuka arambo ati urumushiranga ntakundi igihugu kuna zone yawe rero uyu muntu sinabyumva aranemera ati vuba buca tugira kiraje kino kiraro kiguma kimerewe neza ejo nikiraro kiboneka leta isubire mu ihumbi n'ubutunzi bw'igihugu bwabihungabanya.
Imana Pascal Kelvin mwavuze ko mu bisanzwe mwemera ko leta ariyo iteza gutunganya ibikorwa nk'ibyo inyuma yaho iryo kete y'umushikiranganji yajejwe intwaro hagati risohokeye ikintu mugiye gukora abanyagatuma nikiye kugira ngo mukosore tumwe mu tunenge twibonekeje mu gutangura ibyo bikorwa.
Twebwe twarabwiye inshuti za Gatumba, inshuti z'Uburundi n'abanyagatumba ba mahanga yuko tugeramiwe hari amazi y'amadutera bararaba ku masanamu barabona yuko ajya amazi atera mu Gatumba ari ibintu bisanzwe cyane kuyazibira baraduha ubururero nkaho muri za Hollande abanyagihugu baho baba cyane bubatse mu mazi kandi babanye neza n'amazi baraduha ubururero imizu riri baza Bangladesh cyane no mu Bushinwa eka nungaha muri Amerika ahantu usanga niyamazi ateye abanyagihugu bafise ukuntu babwirwa kwigwanako rero twizera yuko leta yo twumva kuko turiko turagira ubwigoro bwo kuganira ndabamwe bamwe muri leta tubereka yuko ibishikira zone Gatumba atari ibintu bikomeye cyane nkuko babyibaza ati twifuza yuko leta yo kwegera abayifasha natwebwe dukunda Burundi tuva mu Burundi naho turiko turapagasa turi mu mahanga umve impanuro tubahereza yuko abahinga b'abarundi bari hanze bakoranye n'abahinga bari mu Burundi burya botorera umuti urama kuri icyo kibazo cy'amazi atera mu Gatumba kuko ni ikibazo gitoya cyane turavya aho tuba mu mahanga hategwa n'amazi gusumba na hajya mu Gatumba kira noneho hariho ikigega mpuzamakungu cya ONU mu gisata kijeje kugwanya ibiza n'isibe cemeye gutanga uburyo kugira ushobore kuja gufasha gutunganya neza ry'amazi aterwa imihanda y'abanyagatumba hariho abafasha Burundi bemeye kuzana uburyo ikana twebwe turafise uburyo bwo kuja gukora neza gutunganya rya digi hajya hamwe leta yoba idafise ubundi mugambi tutazi nibaza yuko yokwemera icyo dusaba yuko twakorana nayo kugira dutunganye hajya kuko umuti wo kubimura abenegihugu ngo bagenda handi si wo muti urama na gatoya ijya ni zone transfrontaliere hacaho ibintu byinshi cyane bishobora kuba ibyiza ku gihugu cyacu cyangwa bikaba ibibi ku gihugu cyacu ni byiza ko ijya zone bayi proteja kandi bakorana n'abenegihugu rezo toktone abenegihugu bahajya ni bo bamenya ni gukingira igihugu bivuye ku mbibe z'icyo gihugu rero twibaza yuko leta tuzobandanya tuganira nayo kandi kira noneho twaramaze gutangura kuvugana n'abakunda Burundi abakunda Gatumba inshuti zacu abagenzi bacu bariteze kuza kudushigikira twebwe twifuza yuko leta yo twumva kugira dushobore gutunganya Gatumba neza turi kumwe byose birashoboka.
Eric Nsengimana akamo k'abanyagatumba mu kavuga kwiki
akamo k'abanyagatumba icyo tukavuga ko nuko ibintu byose bakora abo bikorana na leta kubera ni si igihugu kindi kiri mu isi cyangwa ngo kabaka parti ka Congo ni bakorana na leta kandi bisunze imigambi ya leta uko imyuzure yagira zajya niko leta yagigira ibyigwa guhera kera hanyuma irabishyira habona irerekana ko atari nubwo ikibanza cikubamo hanyuma iranatora na solution yuko bategezwa kuja kuba handi kugira bakingira bene igihugu gukora nako ibintu byose bagiye barakora byimugira bakingira bene igihugu bitashoboye gukunda barafata ingingo y'ukubashira mu masite kugira barabe kwa mata gabanuka biranka barazana ba expert ya environment barabagira bati ibintu bikunda abantu nibamuashira ahandi gutinda bashoboye gukreya site yaho bazakuba mu yandi matongo atari mu Gatumba rero ufisa amafaranga cyangwa uba wiyumvira ati nshaka gukora ikintu ilifo kugikora ubanje kuraba ko icyo kintu giteganyijwe na guverinoma nibagize ntuzere novuga rebellion ngo tegezwa kuma ngaha kandi leta namaze guterekekanya ayandi maparcele ategetegezwa kujamo barisekirize kuko nk'ubu abikoze batwe kabo leta yamaze gusohora ibyigwa ikerekana ko abantu bashobora kugira isanganya abantu bagapfa muri ico gihe abo babikoze nibo bazogira ikibazo cyo kuvuga bati popo ngaca guverinoma gute noneho leta nishobora kubyemera ko hari umunyagihugu umwe apfa yabibonye bategereza gukora ibishoboka byose kugira bakingire umwenegihugu rero muri ivyo byose ariko barashigikiriza bavuga bati dushaka kubaka idictionary kintu babanze baraba ati mbega biri mu priority ya guverinoma guverinoma yavuze iki kuri kino kibazo kuko kuja gukora ikintu kinyuranye n'umugambi wa leta ni nko gushinga leta mu yindi kuvuga ngo twebwe turabanye igihungango tugowe leta yabwiye ati nimupfe ngaha muce ngaha turabategurira ingere mu baho byose hanyuma mwuka bakavuga ngo ntituhava ejo bagaca bamera nk'uko byabamereye bakisanga umunsi umwe baryamye n'abari barahumye bagasanga buzuye amazi mu gitanda abasomye nturabagize ibyo byo bizobazwa nde bibazwa guverinoma
kima Pascal Kelvin mwebwe ntimutegera wa ayo makinga ya leta cyane cyane ku byerekeye ubuzima n'amagara y'ababanyagatumba bashobora kuba bomerwa nabi mu gihe byoba byaramaze kugaragara ko kubandanya kubaka muri icyo kibanza bishobora kuba mu ingaruka mbi
twebwe twibaza yuko leta yoba ifise izindi mpamvu zihishije tutazi kuko amazi yateye Burundi mu bice bitandukanye mu Burundi yarateye mu Kibenga yarateye mu Kajaga ngaho muri zone Rukaramu amazi washaka yarashitse no mu kibuga c'indege harya amazi no mu Gatumba yashitse mu Gatumba yashitse n'ahandi twumva rero abo bandi igituma batimugwa ngo bwigororeke ikora kuri Gatumba itabukora aho handi hantu hatewe n'amazi rero n'ibarabara riri kuri Polo yugawe jewe ndaja mu Burundi ndahabona ariko kabone ngo bafise baranyotewe cyane kuri Gatumba hari ibindi bintu tujevyo byose leta ikwiye kuduhereza ko umuco kuko yabara ari kwimura abantu bari guhera nabo mu Kajaga ega Kajaga yaratwawe hajya nuko mutahabona bari guhera mu Kibenga abantu baromose baravuye mu mazi twebwe mu Gatumba tuvuga ati twebwe izode yacu ibandanya itekanye neza kuko bari n'igihugu barahari nibyo abo babangamiwe n'amazi bari muri koti ya mushasha hariya washaka baravuyeyo baragiye ariko abandi bari ahantu amazi atagera hari abantu bashoboye imitahe yabo harya babayeho bafise ubuzima bumeze neza bafise inyubako zikomakomeye bubatse bafise amaktiviti yabo ariko aragenda neza leta rero guciza ngo nimwimuke namwe naho mudashikirwa n'amazi nibaza ko ivyo vyigwa leta yoba yarakoze sinzi abahinga bariho yakoresheje umuntu yobishyiraho akabaza kuko turabona ibindi bihugu mu bindi bisagara ukuntu bitunga amaleta yahatunganya ibisagara biba birimwo amazi cyangwa bikunda gushikirwa n'amazi kandi abe n'igihugu bakabana neza n'amazi bibonyegatuma nibovuze ati ngo reka dutunganye turi kumwe na leta dutunganye hano hantu leta igacevuga ati ntimutunganye ahubwo nimuve ngaho itagerageje no kugira kandi kigoro ko gutunganya aho hantu abe n'igihugu cyavuga ati ibyo byose ni kuko imutwungura kandi mwebwe mwenyine muri leta muguma mwubaka kuko hariyo abajenerali numva bakomakomeye bariko baragira imigambi ikomakomeye mu Gatumba hirirwa hariyo amakambi aje gusesa amabuye n'imiyagankuba bariko barabandanya bayitwara mu bindi bice hafi yo kuri frontiere none kuki bayimura abenegihugu mu Gatumba ariko akaba ariko barazana rya terambere mu Gatumba kuko twumva ngo bariko barubaka zone economique hajya mu Gatumba n'ibindi gihushane twebwe twibaza yuko leta nabo bita ngo abahinga ntitubazi ubuhinga ukuntu babukoze gushikaho babukoze ariko turabya rujya rusizi jewe ndahagenda niho mvuka iyo ngiye mu Burundi nibaza ko ari ikibazo gitoya cyane niwe jaho mbaye naho naciye gishobora gutorerwa umuti hariho ugushaka kwa politiki kwabo bantu muri leta
mu gusozera ni mbona Julien ni kimusaba na leta y'Uburundi muri iki gihe imaze kugaragara ko abanyagatumba mutavuga rumwe n'ingingo leta ishaka gufata
ego murakoze cyane ariko mbere ko tusoze ntagomba mbwire Eric ko zone Gatumba ari zone nziza yo kubamo cyane kandi nziza ikigira kabiri abafashe ingingo ko zone Gatumba atari kubamo nimba atari muri abo bafashe ingingo ko yomeya ko zone Gatumba ari nziza kandi bafashe ingingo atariyo kubyigwa babeshwe n'abigize ngo n'abahinga
akwakubira Eric kumina hazi azoze ndahama Eric arabe ngende hameze mbere arabe nikiraro ka Gatumba pont de la Concorde ngene kibirejisho nari jya zone kominombike igoma kuba kwa Gatumba zone Gatumba bari bakwenza cyasha batunganye neza no kwaskara bivuze ari abari ko arahubaka kumure basundi mugambi tutazi banyegeje kwiyonya Gatumba twebeneho niheza hukuba ico twifuze reka inusaba leta nuko yoshikira akigoro kaba nyagihugo mu Gatumba na cyane cyane dufashijwe n'abadiaspora b'iwacu bari mu mahanga batubona impuhwe bagafashanya umugambi wose bakora kora ukuzibira umuduhira kuko imvura igomba kugwa n'ukuri batubwira ikigongo imvura igomba igwe hajya hari hasigaye hari hasigaye ahantu hatoye cyane kwa bantu bamarire niyo mashini twari kuba dukurutije neza Gatumba neza yubayo mahoro mutekano uretse kicyitoyi cyamushasha ya mbere ni ya kabiri ni kicagara n'ahantu hatoye turahari leta idufashe tukikire zone Gatumba ikingigwe ibe protest
mwe mushi nta Eric Segimana akamumutera abanyagatumba nakahe
akamunotera abanyagatubahiriza ingo ya leta kuko nubwo ariko aravuga ngo niheza kuba abanyagatumba benshi bamaze kwaburira ibyabo abari batunze amazu yabo ngira nta yavuze ko ntahazi ngira nta niwe atarajayo kubera ko ari amazu menshi y'amamiliyoni menshi amaze gutwagwa noneho cya no kukaca mu Gatumba birababanje cyane kuko umuntu yo samwe uburyo kuko ama etage menshi amaze gutwagwa kugira abantu benshi bibera ama etage byose amaze gutwagwa kugira ugenda warudwe bagenda n'ubwato rero sinzi cyangwa ko ari espace yo kubamwo kwari kuba mu mazi hari abantu baryamye benshi biba byuka bapfuye uno munsi abanyagatumba bari mu buhungiro leta ya deploye amazite ito yuko bavuza bakreye abaganga speciali yuko bavuza kubagaburira niki ubundi nawe bariko bahungisha abantu nawe ariko basubiza mu ntunze mu ngorane ko kujembe Bujumbura Gatumba turahaca turahabona tudakizaye n'amafi tukayororerayo turimwishyira muri korea mu Gatumba dufise apa proje atandukanye na ma programme dirigeante yo sio kuvuga ngo santawe tuzi ni murira
turahanze akajambo kanyuma mushe nahe Akimana Pascal
akajambo kanyuma nyakubaha mumenyesha makuru nuko dukenguruka leta mvyeyi leta nkozi yuko ikunda bene igihugu kandi ifata bene igihugu bose cyo kimwe atanya gufatanya gukira abo banyagatumba rero akamu batera iyo leta yabo bitoreye nakamu keza yuko ukorana n'abanyagatumba bagakorana ndabahinga batandukanye ndabasanzwe bafasha Uburundi kugira batunganye iryo digi hanyuma ibintu biheze bigende neza dutere imbere duteze imbere aho tuvuka kuko nta muntu yoza n'umunzane wo gupima ati uyakunda Uburundi gusumba uyu canke uyakunda Gatumba gusumba twese turakunda Uburundi turakunda aho tuvuka hanyuma twiteze guteza imbere twebwe nk'imvukira za Gatumba ziba mahanga guteza imbere igihugu cyacu na cyane cyane aho twataye uruzogi aho dukomoka tutegereza kuraba ukuntu tubateza imbere n'ibyo murakoze mu menyesha makuru
murakoze Akimana Pascal Calvin kukanya mwa toye kugira ngo muganire nyiradio hejuru ya Amerika kuri iki kibazo gihambaye
murakoze turabashimiye nyakubaha mu menyesha makuru n'ikindi gihe muzodutumire kugira dushobore gutanga umuco
bikenewe ndagushimiye nawe mushyana Eric Nsengimana kukanya amatwi kugira muganire n'iradio ijwi ya Amerika
natwe turabashimiye kukanya amaduhaye byatugira ico dushikirije ku bibazo bihanze abenegihugu mu Gatumba
ndagushimiye nawe mushyana Julien Nimbona kukanya amaradio ijwi ya Amerika
nanjye ndabashimiye cyane mwishe makuru ndashimiye nabo batsa kiganiro gabanize ko akamaro ka leta nk'abanyagatumba igihe gufasha
murakoze mwese ndabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi dusangire ijambo mugire amahoro mutekanirwe mu banyu no mu byanyu
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi rya Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri internete namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi rya Amerika kandi murakarama. Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
It's the MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile.